Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfait Mudasigana.
Miriwe neza nchuti na mwe wakunzi wa radio Nzamba katika kawe kaze mumakuru yokuru wa 23 munyonyo 2020. Tuspendu imana ni watumano matwi abashikira ingingo nkuru nkuru ujagiza. Varisito ndayishimiye aterakamo abantu bose babona ko barenganijwe n'ubutegetsi gufata ibigwanisho. Iyo mvugo y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi irategwa ivyatsi n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ibujumbura mu kanya muravyumva mwido nido. Naye mu bijanye n'agateka kazi na muntu ubwo bani bwinshi mu banyagihugu bo muri commune ya Nyabihanga intara ya Mwaro biturutse ku burongoye imbone yakure muri yo commune yidegemvya inyuma yo gupfungwa yagirizwa ubwicanyi. Murano makuru muraza kumva makenga cyane cyane y'abanyonyi umugambwe CNR. Naye mu mera zano makuru dukubitira mu gihugu cha Congo neza na neza mu ikambi ya Murongwe aho muza kumva impunzi z'abarundi bafise ingwara zidakira basaba kwitabwaho bikwiye kaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasiwe kwa ramuta nongera kwipfuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwimwe ukwayo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abona ko ari ngombwa ko abantu bafata inzira yo kugwana hakoreshejwe umuheto mu gihe bo barenganijwe n'ubutegetsi. Yabivuze ku munsi wa gatandatu mu birori bisozera indwi yahariwe umugwanyi hari mu ntara ya Karusi. Imvugo abatavuga rumwe na leta babona kwiteye ubwoba ikagira n'ingaruka mbi nyinshi ku gihugu. Tubibaze Bertrand Ndakuriyo.
Imbere y'abanywanyi w'umugambo isobere FTD umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yababwiye ko umunyagihugu arenganijwe afise uburenganzira bwo guharanira agateka kiwe harimo no gufata ibigwanisho. Kubwiwe umutware arenganije umutwagwa arafise uburenganzira bwo kumwikurako.
Urenganije umwenegihugu arafise uburenganzira bwo guharanira agateka kiwe. Nico gituma atanumwe yigeze yagiriza abenegihugu bafashe muheto bakaja ku rugamba. Indongozi yose ahiri hose imenye yuko iri kwikorera abenegihugu ari ukubatunganiriza. Atabatunganirije naho barafise uburenganzira bwo kumwikurako.
Ayo majambo y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye ariyamirizwa na Karoli Nditija rumwe umugambwe Iprona utemewe na leta y'u Burundi. Kubwiwe Evariste Ndayishimiye yajeje kwiyemerera ko atabutungane bukihari n'intwaro ijejwe gusasagaza amahoro mu Burundi.
Yaraye ku bwacu agumuye abarundi kuva ko yasa mbere n'uwateye intambara. Ibyo bikaba bibaje cyane cyane kuruta kubera bivuze mu gihe ibintu bitifashe neza akarenganyo ka misi yose kibonekeza agatotezo ku batavuga rumwe na leta kunyaga utwabo abari mu manza baciwe imanza z'ingondagonde zabaye ndanse muri icyo gihe. Ibintu bimeze gutyo ukavuga gutyo cyane cyane umukuru w'igihugu uvuze uti umwe wese niyimenye. Kuvuga rero akaruta kandi kagiye kukamira nabo rero murazi yuko afise imbonera kure z'inkorabara. Yaraye abagomoye, yaraye abahaye inkigi. Ubwacu nuko ibyo bintu abantu bose bahaguruka bakabyamiriza bakabitera ibyatsi kuko birashobora kuzana karambaraye mu gihugu bintu kayangara. Umwe wese afashe icuma agafata imuheto agafati imbugita atase n'uyu mbehe byoheza bikagarukira hehe.
Muri ivyo birori vyo gusozera indwi yahari umugwanyi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasubiye kandi kwiyamiriza uwo wese adashigikiye ibikorwa vyo gukizura mu ijoro bikorwa n'ugwaruko bw'imuntu ya kure adasize inyuma kugabisha abanyuruza amatungo ya leta.
Rakoze Bertrand Ngendakuriye mu bijanye n'agateka kazi na muntu abanyagihugu bo muri commune Nyabihanga na cyane cyane abo mu mugambwe CNR baratekewe n'ubwoba kuva ku wa gatandatu heze aho babonye imbonera kure Dieudonne Nsengiyumva batazira gwembe yidegembya. Sentare nkuru y'intara ya Mwaro yari iherutse kumucira urubanza rwo gupfungwa imyaka 15 yagiriwe icaha cyo kunyuruza be no kwica umunywanyi w'umugambwe CNR waho Inyabihanga mu gihe cyo kwiyamamariza amatora aherutse yo muri Rusama uno mwaka. Bon fils, ni ongere.
abanyagihugu bo muri komini Nyabihanga intara mwaro baratekewe n'ubwoba na cyane cyane aho umugambwe SNL igituma akabaro ko babonye kwa gatandatu no kwa Mungu imbonera kure bita Dieudonné Nsengiyumva batazera rwembe ariko atembera yijandajandira mu gihe yaciri urubanza na sentare nkuru y'imwaro ko gufungwa imyaka 15 umunyagihugu wa Nyabihanga aravyigana
Kikarikimiro gwengine, yuko tuwa telefona wa mwichani Dieudonné Nsengiyumva watazira gwem, nechi kwa Mungu wali kwa lijegenda, wali kwa mina Nyabihanga Akariyo isha Habyarimana ishari, wali kumwana wa ntibanhuweshi, wali kuhichi kwa yao, vikawanda chelime nyekana Abanhuweshi wakawafi sugo, nerewe mbamu nukuhunga, wako mbamu nukuhunga Kwele wa sewe kumuhuna, kani mutineta yuka ya kati wa kufungo Nyaka, chuminitano, hama na mwande yumulioni Nena abanhuwewe wa fisugo wa kishi, yuko yuwaje kumariana wande wa sigali
abanyagihugu bo ku mutumba wa Kibungere ni muri komine Nyabihanga nyene hari hasanzwe haba iyombonera kure na cyane cyane abanywa y'umugambwe CNL bavuga ko basa nabahamutse babonye iyombonera kure Dieudonné Nsengiyumva batazira gwembe ariko ari degenza bagasaba ko yosubira guhagarikwa ubutarariye kugira ngo bashobore kuronka amahoro
nesa neza bamubonye isaha n'inyoso satano mu bice bya Kibungere ari yari abase yakumubona mu kwati muhiriwe hejo kwa Mungu niho iri rero amudufashe kugira uwo muntu asubire afatwe aswe tutari degenza kandi yakoreye ikibi kandi nk'abantu benshi ku mitima itasubira hamwe no guhamuka amate nk'abahamutse cyane cyane nk'abari kuri liste yo kwicwa ubwoba ni byinshi bari baremye igihe bavuga yuko bamuciye urubanza n'ubu ubonye ko yatanguye kumubona ashobora bwaciye bubica
tubibutse ko Dieudonné Nsengiyumva batazira gwembe yari hagaritswe yagirijwe kuba ari mu banyuruje bakongera bakica umunywanyi w'umugambwe CNL w'Ikibungere yitwa Richard Habyarimana uwo nawe nyuma yo kunyuruzwa haheze iminsi 5 ikizigaciwe cace gitogwa ku nkombe z'uruzi ruvyironza CNL inkuru y'intara ya Mwaro imaze kumucira urubanza wo gufungwa imyaka 15 yaciye aja gufungirwa mu buhero rya Muramvya ifungwa giye n'urubanza yaciriwe kaba byari byakiriwe neza n'amashira hamwe muzamakungu hari na gatya kazi na muntu nka Human Rights Watch na yandi uruganda rwo kumenyesha makuru rwa Kadinza mbagateka kawe ntirwashoboye kumenya icyo umuyobozi w'ihero rya Muramvya avuga kuri ryo rekugwa yo munyororo yaciriwe imyaka 15 yo gupfungwa
Bonfise niongere tukiri mubijanye na gateka kazi na muntu hari umugwi w'abanywanyi w'umugambwe CNL bamaze imyaka 3 bafungiwe mu mpimba bakaba bamaze umwaka barejejwe na sentare ariko bakaba batigeze barekugwa muri abo harimo umukenyezi n'umugabo wiwe baguma basindikarizwa ubuzima urongoye zone ya Muyira Gedeon Mpitabavuma akaba ariwe yagirizwa kuba ari nyuma yuko kugumizwa mu ibohero ni inkuru tubateguriwe na Eddie Claude Nazwe
Abanywanyi w'umugambwe CNL bafunzwe kuva mu 2017 bagera kuri 2026 kandi bakaba bari mu migwi ibiri umugumwe wagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu uyundi nawo ukagirizwa gushaka kwica hakoreshejwe inkoho uburongoye zone Muyira Gedeon Mpitabavuma warongoye zone Muyira akaba yagirizwa n'abanyagihugu bo muri iyo zone ko atamuntu ari mu mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi amuronkana agahengwe ari naco gituma abo banywanyi ba CNL baheze mu munyororo
kwezwa barejejwe hari 28 yabo mugore n'umugabo wose dusi yabo barejejwe gusa wanse yuko bavaye witwa Gede ushinzwe zone no witwa Amis aho zari ambasaderi w'u Burundi nibo babihagaze ko cyane gose ahantu hose barejejwe kuko yari abijeje hose gusa yabo babiri nibo bagifise agatima gahaje adashaka yuko bapfaye
Uko kwezwa kw'abanywanyi w'umugambwe CNL bo muri zone Muyira bibonekera mu igopi y'urubanza RPCA inimero 14 ubwo nako gwasomwe kwa 31 gitugutu 2019 na sentare isubiramwo imanza ya muha ku munsi wa gatanu w'indwi iheze uwitwa Menegil Bigirimana n'umukenyezi wiwe bakaba barakuwe mu ibohero rya mpimba babajana kubaboreza igufa mu biro by'igipolisi biri muri katiye 10 mu Ngagara nkuko amakuru dukora mu biro by'iperereza abitubwira aho ni nyuma yaho hari hahirizwe gusa kwa ibigwanisho bitogwa iruhande y'urugo rwabo ubwo nabwo rukaba rwarabomowe Radio Inzamba twagerageje kurondera chef de zone mu irage de Mpitabavuma ariko naco ashima kubivuga ko
Arakoze na Eddie Claude zwe mu bijanye n'umutekano muke kuri no nkuru iciye ku masonga umugabo yitwa Jean Bosco nkengu Burundi w'imyaka 43 yaba ku mutumba gikingo zone Burambira commune Gashoho yo mu ntara ya Munyinga yarayishwe n'abantu bataramenyekana nkuko makuru ava kuri uwo mutumba avyemeza. Abagizi ba nabi bakuye nkengu Burundi mu nzu yamaze kuryama bajya kumugandagurira kwibarabara hari gihe cy'isaha zitandatu z'ijoro nkuko ayo makuru abananya bivuga. Imbere kuja kumukura mu nzu abo bagizi ba nabi ngo babanje kugaranira mu nzu ababanyi banya kwigendera kugira ngo ntaronke abo abamutabara. Umuntu umwe yikekwa muri ubwo bukozi bw'ikibakaba ari mu ntoki z'igipolisi kumvo z'amatohoza. Hari haheze iminsi ibiri uwitwa Yohani Misago ku mutumba Rushara muri komine ya Gasoho nyene agandaguwe. Mukanya turabandanya na makuru twabateguriye.
Uburyo bwo kwirinda coronavirus mu bibanza bifungirwamo abantu. Gushyira muri ivyo bibanza ivyankenerwa byose byo kwikingira coronavirus. Uhimiriza abafungwa gukurikiza amabwirizwa yo kwikingira coronavirus. Kwambara agafukamunwa no gupima abafungwa bashasha bibitegeko. Kwama hakogwa ibipimo ku bafungwa bose. Iyo naho habonetse abandi uyu mugera wa corona batandukanye n'abandi. Guhagarika urujya n'uruza rukogwa mu bibanza bifungirwamo abantu. Kubahiriza amategeko y'igihugu na mpuzamakungu agenga abafungwa na cyane cyane uburenganzira bwo kwivuza.
Ako na kamo kahajyo inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Mujanye n'amagara y'abantu mu ntumbero yo kugwanya ikiza ruhonyanganda COVID-19 mu Burundi. Ubushiranganje bw'amagara y'abantu bugiye gukoresha abaremesha kiyago bahora bafasha mu kugwanya igituntu. Ibyo ngo bikazoshoboka kubera ko ico kiza gihakwa gusangira ibimenyetso n'indwara y'igituntu. Ibi byashikirijwe na muganga Joseph Nyandwa arongoye ishuri ry'ubuvuzi ENSP. Ni mugihe abaganga barongoye intara z'ubuvuzi bariko barakarihirizwa ubwenge ku bijyanye no kugwanya ikiza COVID-19. Tumwumvirize.
Kubaremesha kiyago rero n'abantu baba mu mihana babana n'abantu kandi wabigishije uti iyi ndwara ifite ibimenyetso ibi uyu muntu umumubonye abifise ni mu mujyane kwa muganga kugira bamupime barabikora kuko ahanini babikora ku ndwara y'igituntu bakayikora ku ndwara ya malaria. Twebwe rero twarafashe abo baremesha kiyago bakorera mu gituntu kubera yuko igituntu gisanga ibimenyetso byinshi na coronavirus twarabigishije. Ni ukuvuga yuko rero abo baremesha kiyago babonye umuntu afise ibimenyetso bisa n'urwaye igituntu bazomufata bamujyane ahantu bapima igituntu batagitoye bace bapima corona. Murumva yuko icyo ni ikintu twebwe mu Burundi dutanguye mu bihugu byose byo muri Afrika kandi n'aba baganga turiko turigisha kubera bakorera mu burere bw'ubuganga bizobafasha cyane kuko abo baremesha kiyago bazogenda kuri centre de sante aho bapimira igituntu badatoye igituntu abo bapima igituntu bace bafata igipimo cya corona bamutoye agwaye bace babwira umuganga wo kuri hospital yo mu karere cyangwa ya komine ati twatoye umugwayi gucyo bace bamukurikirana. Aho rero twese abarundi tuzoba turiko turitanga kugira dutunze iki kiza cya coronavirus.
Tukiri mwijanye nyene n'amagara y'abantu imyidogo ni myinshi mu mpunzi z'abarundi bagenda n'indwara zidakira bari mu ikambi ya Murongwe ni muri Republika yahanira intwaro rusange ya Kongo. Abo bagwaye indwara nka sida hamwe na diabete bavuga ko uretse kuvugwa nabi nabi no gufungura bafungurirwa nabi bagasaba ababijejwe kubagarukira ko ni inkuru ya Bella Gloria Kintore.
Kuru dukuraho mu ikambi y'Imurongo avyemeza abo bagenda n'indwara zidakira bavuga ko babayeho mu buzima butoroshe abo batagira n'utwo batamira.
Ubuzima tubayeho turashobora no kujya kwa muganga ugiye ugwaye bagashobora kugufata nabi nk'uko umenga we nturi umuntu mu bandi nakwizi indwara ntitwaziteye nk'uko nabo zoshobora kubashikira rero ntibotwinuka ukuntu urabona nka twebwe dushobora gufata ijya miti turayifata bigatuma turasonza ijya miti iradusonzesha cyane kuko inyoye itariye uraboregwa hamwe uhakwa no gupfa.
Bagasaba ababijeje uko bitaho bakabaronsa imiti n'ibifungurwa kugira ngo amagara yabo ntagume asinzikara.
Siraka muntu baterano basaba yuko botwigira hama bakaza bakaraba ngene bududufungurwa kuko na cyane amagara tagenze neza ntacyo kokora igihe kino nubabwiye uko imiti bojura kuyitorosa nk'abana nk'umwana avutse nta mutaronka wa mbere ubu rero gacha bituma ari ashobora gusinzikara iyo amaze gukura ugashiza ngo ari kwa muhi binini umwana amaze amezi atatu amezi ari ashobora kumuhi kinini akeneye imiti y'amazi ivyo byose rero n'ibintu tubona biko biradusinzikariza amagara yacu
mukamenya ko ikambi ya Murongwe irimo impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi 10 radio inzamba tukaba twagerageje kurondera bamwe mu bajejwe ikambi ngaho Murongwe cyo kimwe n'abatwara ishirahamwe HCR kugira ngo bagire ico batubwiye kuri ayo makenga yabo bagenda n'ingwara ariko tukaba tutashoboye kubaronka
Arakoze na Bella Gloria Kinore mu gusozera ano makuru twibuke bagenzi bacu bikinyamakuru iwacu no munsi barumanije imisi 397 bari mu ibohero ryo mu ntara ya Bubanza abamenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu bakaba bahagaritswe kwa 2022 igitugu tumwaka 2019 mu gihe bari bagiye gutohoza ibijanye n'indwano zari ko ziravugwa muri commune ya Musigati igihe hariho abagwanyi bari bateye igihugu eka ndetse hakaba hari abahasize ubuzima radio inzamba rero tukaba tubananye kwibuka bagenzi bacu bari mu buroko hariya mu ntara ya Bubanza amashyirahamwe atandukanye bakaba basaba n'ubu irekugwa ry'abamenyesha makuru kuko atanakimwe bigeze bazira uretse yuko bakoze umwuga wabo abamenyesha makuru ndabamenyeshe ko igihe bahagarikwa bagirijwe kuba bashatse kwifadikanya n'abagizi ba nabi bateye ico gihe Nino ga rero duciye dusozera ano makuru twe twabategure nk'inkurukire mwebwe mbese mwayakurikiye nk'inkurukire bagenzi banje bafashije kugira ngo ntorokanye ano makuru yakoze wari mu hinga bw'ivyuma Jospendo w'Imana mugira ibihe byiza